Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye gutandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloyz Bigirimana.
Ndarize mwaramutse Thomas tiyahere muri Afrika. Abajejwe umutekano muri Uganda ejo ku munsi wa kane barahagaritse umwe mu bigisha bakomeye ba kaminuza akekwa ko ibikorwa byo gusuma urusaku. Igisirikare cya Uganda cyabishikirije ejo ku munsi wa kane Lawrence Muganga icegera cy'umukuru wa kaminuza y'abigenga yitwa Victoria University yahagarikiwe mu ibarabara ku murwa mukuru Kampala. Ababonye ihagarikwa ryiwe ku mbuga ngurukana bumenyi bavuze ko bakeka ko yafashwe abonwa nk'uri hafi y'iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda rutarabana ryiza na Uganda. Umuvugizi w'igisirikare muri Uganda Brigadier Flavia Biekwaso yavuze ko Muganga yafashwe kuko akora ibikorwa byo gusuma urusaku kandi abaye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Abajejwe umutekano muri Nigeria barabohoje ejo ku munsi wa kane abakobwa batanu mu banyeshuri 73 banyurujwe ku munsi wa gatatu bakuwe ku ishuri ryisumbuye mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Igipolisi cyabitangaje ejo ku munsi wa kane. Kunyuruza abanyeshuri babibyaza amafaranga byabaye umugenzo mu buraruko bwa Nigeria no hagati aho abanyeshuri bashika 1000 bamaze kunyuruzwa uyu mwaka ariko benshi muri bo baramaze kubohozwa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu hafi 41 barapfuye bahitanywe n'imyuzure y'imvura mu karere ka New York mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishyira uwa kane. Abategetsi bavuga ko ibi byatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Igipolisi kivuga ko abapfuye bari ku rugero rw'imyaka iri hagati y'ibiri gushika kuri 86. Muri Amerika kandi Perezida Joe Biden yarifatiye mu gahanga sentare ntayinyuzwa ya Amerika ejo kuwa kane inyuma yaho yemereje itegeko ryafashwe na Leta ya Texas bibuza abakenyezi cyangwa abigeme bakorora imbanyi. Perezida Biden avuga ko ari uguca kubiri n'uburenganzira bwo gukurura imbanyi abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa shingiro rya Amerika kandi bamaranye hafi 50. Texas iri mu mareta hanini arongowe n'abarepublikani yashyizeho itegeko ribuza gukurura inda imaze 6 aho umwana aba amaze kugira umutima utera. Itegeko ryemejwe na Texas rihubasha abanyamategeko kwitwarira abaganga cyangwa wese azofasha mu gukurura imbanyi imaze 6 abazobirenga ko bazotangishwa ihazabu ishika ku madorare 10,000. Amakuru kuri Afghanistan, umushikiranganji wa Qatar ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze kuwa gatatu ko utwigoro dushoboka turiko turakogwa kubwira ikibuga cy'indege cy'i Kabul muri Afghanistan gisubire gukora ukuri kwamye, ariko yaririnze kuvuga igihe indege zizosubira gutangura kugikoresha. Umugwi w'abahinga bava muri Qatar na Turukiya bashitse i Kabul ku munsi wa gatatu gufasha kongera kugurura icyo kibuga cy'indege. Abagikeneye kuva mu gihugu nicyo bahanze ko amaso ndetse n'abagira neza batanga imfashanyo. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Qatar yavuze kandi ko abatalibani bakwiye kwerekana ko bafite umutima wo gutanga inzira kubahunga hamwe n'ubwisanzure ku Banyafghanistan.
Aloyz Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti za chumu kumeja kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Ariko rero ni mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, abarundi batahuka bava mu buhungiro baravuga ko babayeho nabi.
Ki biki navyo bizabyaraheze, n'ukuri nk'ibyo baduhaye byobyo bizabyaraheze. Yo kuvuga ubunyene kugira umuntu age abeho mpaka ni kugipande cy'umuntu kugenda kugira ngo arabeke ntiyobaho.
Uyu numwe rero mu Barundi baherutse kuva mu buhungiro basubiye mu gihugu cy'amavukiro. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ntivuga rumwe n'abanyamakuru ku biganiro bitambuka mu itangazamakuru. Mu Rwanda kandi amakipe ane azakina kimwe cya kabiri kirangiza kirushanwa Afrobasket yamenyekanye. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ntivuga rumwe n'abanyamakuru cyane cyane abakorera ku muyoboro wa YouTube. Komisiyo ivuga ko ibiganiro batambutsa bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Eric Bagiriwe ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mu biganiro isanzwe igirana n'abanyamakuru mu bihe bitandukanye, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda itumira abanyamakuru igamije gukora icyo yita ijukumbura ryimbitse kubyivuga ko bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bikorwa bigatangazwa mu itangazamakuru. Twamenye kandi ko hari n'abari bahawe ibitumire muri ibi biganiro ku nshuro ya kabiri. Muri abo harimo Madame Agnes Uwimana Nkusi uhagarariye Umurabyo TV ikorera kuri YouTube. Asobanura ko icyo bari bagambiriye ari ukumuha amabwiriza y'uburyo bifuza ko akoramo akazi ke, kuko kuri bo akora ibiganiro bitanya abanyarwanda ho kubunga. Umuyobozi wa Umurabyo TV akavuga ko yisanze imbere y'itsinda ryari rigamije kumutera ubwoba, rimwumvisha ko nadahindura imikorere ashobora kuzisanga ahandi hantu. Kuri iyi nshuro ubwo bari batumiye abandi banyamakuru na Agnes Nkusi yari yongeye gutumirwa, ariko yatsembye ko adashobora kuzabasubira mu maso. Kuri iyi ngingo ijwi rya Amerika ryahereye kuwa gatatu rishaka abakuriye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko mu bihe bitandukanye bakatubwira ko bari bahugiye mu manama bakatwizeza ko tuvugana ku wundi munsi. Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo, yohereje ijwi rya Amerika ku rubuga rwa WhatsApp ubutumwa bwemeza amakuru yo guhamagaza abanyamakuru mwicukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Gusa uyu mutegetsi yatubwiye ko itegeko ribemerera kudatambutsa ibyo baganiriye n'abanyamakuru mu itangazamakuru. Ni ubutumwa mwumva mu ijwi rya mugenzi wanjye Temistokre Mutijima.
Ubutumwa bwa Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, butangira busuhuza umunyamakuru buti: waramutse rike ku kiganiro wifuza, uburyo icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge rikorwamo nk'uko rigenwa n'itegeko, buteganya ko umukomiseri cyangwa umukozi wese wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge wahawe inshingano zo gukora icukumbura ku bikorwa bibangamira ubumwe n'ubwiyunge ategetswe kugira ibanga ry'akazi ku bijyanye naryo. Buri wese ugirana ikiganiro n'abakora icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ibimumenyesha ukwe ku gihe cyagenwe, ntibinyuza mu itangazamakuru. Umunsi mwiza.
Bamwe mu bo twaganiriye bemeye kujya muri iyi komisiyo kuri uyu wa gatatu batubwiye ko batatewe ubwoba. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko mu buryo buziguye n'ubutaziguye komisiyo ishaka kubaha amabwiriza y'uburyo bagombye gukora akazi kabo. Bwana Dieudonne Niyonsenga, umuyobozi wa Ishema TV, yatubwiye ko babujijwe kugira icyo batangaza ku biganiro bagiranye na komisiyo, ariko we ntiyabyemera cyo. Yemeza ko yamaze amasaha agera muri abiri ari imbere y'itsinda rya komisiyo, kugera naho bamubwiye ko niba yumva atumva inama bamugira yahaguruka akagenda.
gucaho n'umurongo cyane no buryo kugira ngo bazashyireho za raporo zabo mu gihe rushyira mu bikorwa by'abantu basigaye batanga ubutabera kuri Twitter. Twe rero bashakaga kuvuga ngo komisiyo twaramuhamagaje ngo yikosore byose bituma ubwisanzure bw'itangazamakuru ushyirwa kuri umunyamakuru kuguruye butaba ijana ku ijana.
None niba hari inzego z'abanyamakuru zifite mu nshingano kugenzura ibyo batangaza mu bwisanzure n'amahame abagenga mu mwuga w'abanyamakuru, izindi nzego ziraturuka he? Mu bihe bitandukanye twakunze gushaka kuvugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, akavuga ko agomba kubanza kuvugana na komisiyo na bamwe mu banyamakuru bahuye nayo kugira ngo adusubize abanje kumenya ibyo baganiriye kugeza duteguriye inkuru ntiyitabaga telefone. Gusa aho ahagaze yumvikanisha ko icyo komisiyo ikora ari ubujyanama ku banyamakuru kuruta kwihutira kubahana. Bwana Mugisha akemeza ko hari na bamwe mu banyamakuru bagiriwe inama n'iyo komisiyo n'abahari bakemera amakosa bakora mu mwuga kandi ko bakomeje batyo bashobora kuzisanga babihaniwe. Kugawa w'Imana agasanga niba ari ubwiyunge bw'abanyarwanda bugamijwe bwagombye kugerwaho bivuye ku bushake bw'abaturage ubwabo aho kuba ingufu za politiki. Ibi n'ibindi byose biriho mu gihe hashize ukwezi n'igice hashyizeho Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ndetse no kuri uyu wa kabiri minisitiri yashyizweho. Byumvikana ko hari byinshi bitegereje iyi minisiteri. Hagati aho ubushakashatsi buheruka bwa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bugaragaza ko nyuma y'imyaka 27 abanyarwanda biyunze ku kigero cya 94.7%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banyuranyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azagabanyamo kabiri umushahara w'abajyanama be 8 bari bamaze iminsi 15 barahagaritswe ku kazi by'agateganyo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Abakozi bakuru bakora 8 bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abona bo umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru w'inyamitwe umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe iz'ingendo Godefroid Bizimana wahoze haramuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako Albert Nasasagare yahora ari umukuru bajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije Colonel Firme Mukwaya na Pascal Banandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'8 guheze mu kiringo cy'iminsi 15 hari kuri uyu wa gatatu aho yahura n'imvukira zo mu ntara ya Bujumbura. Kubera Perezida Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano yatangaje ko azo bakata umushahara
kana gacanyembwa ko yampanuye neza none yembwe kadarije nakukore kandi wewe ni bagaruka umushahara ndawukata wa kabiri cenera njye amahera yose nzenge ndakuraba abene gihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata mwese azohembwa inusu nkenda yajana. Nyabuza n'umwe nagihugu nk'ubuyugaranire mu bitabo yabuza amahera yo kuriha
Umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ibyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Kuri uyu wa kabiri aho yahura n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye afitiye agashavu bamwe mu bamenyeshamakuru yita ko bacafuze igihugu arongoye. Aha Ado Murutoki kuri Edras Ndikumana akorera radio y'Abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga iwacu, aba bose barahunze igihugu.
None nyine bivuga kuvuga ngo bitaro z'ubundi zose zuzuyemo corona ngo abantu bahoye nibonye mu Burundi koni ruzuye ugasubwo kwita ukeneka ntuzo mugani tumwe umumenyesha makuru mvuza makuru kandi no Murundi kwa vigogo chao kurete jikame kuja ukanti vijate kwa maazi ugasa meweze halima mwenye magonoko uamate kuzimba uamate kuzimba uamate kuzimba uamate kuzimba paneye sama kuru namu ndala tunye nilikuwa katuma warundi wese wa babaazi isi gara nyame sama kuru wa yunibu mwenye wa samburi jihuku mkari yonu mbe sengo nge yuko slayo nge wabdi ya titenda ni hozi uutuwa gara musikiri mwana mungira etinisawa etiko yuko slayo.
Tumurondeye Ezras Ndikumana yatwishyuye ko ataco yo bivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradio y'Abafaransa RFI Ezras Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku Rwanda rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu, wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atana kimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse. Naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize, ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nkuko namye sinzokwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashirama atandukanye y'abamenyesha makuru yateye ivyatsi yo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF Reporters Sans Frontières y'abamenyesha makuru batagira imbibe ku isi irimo na ko Antoine Kaburahe na Ezras Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo IBJ urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bakiri mu gihugu, cyane cyane ku nkuru zijanye n'ikiza cya COVID-19. Umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ku imvugo n'ingengo umukuru w'igihugu amaze iminsi akoresha vyerekana agashavu ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza. Nayo ku vyerekeye abamenyesha makuru umuhinga ari Bujumbura atashimiye ko amazina y'uwamenyekana, yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kuvyerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika n'umbere ukoroha amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose. Ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Tukiri mu Burundi, abatahuka bava mu buhungiro bavuga ko bugarijwe n'ibibazo by'imibereho birimo ukubura aho bahinga, inzara n'abana babo batabasha kujya kwiga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umuisi ya nuhaye imutavira, nyefaudi. Tufayo batutuwara inyarugusi. Batufani inyarugusi batutuwara induta. Batufani induta batutuwara imutendere. Umpresida umuri Tanzania ati imunzi zosi ni mugungu uke. Muburundi yuwe niliyo mzo kufukibiba tsepsi
hanyo. Umfaso ni wabani ndugu ya heruka kutahuka avuya mjuku kibani cha Tanzania nyuma imi ya kailangami rongibili ya zenguru kamu makambi ya tanduka anyugeza humu gabowi wa habikila ambo. Mutumba na zone katabo komine kayogoro inhala ya makamba mumanuko kuburunda harubu abuga kwa limuku kwa mubana.
Umuhisi na tungafise na hamba na humha anze kandi fisu mjango mnina. Umpereza wale avuza tihungu kayuwe ni ili muburundi zobu imoto ya rayi mungu onza chalara puhi mli kiochoro inye. Saho ndima, sifisi tongo ni yinzo niyo mhanzi. Umujangu wanja na uinga, nabakogwa wane na bahungu batata. Mbwanya magogwa ngoenga, hasiniwa, ndaseika, amaya, mararandia. Nutu dukwa vumubonaha na mwune ya tuza nye mituwe, nungawani mungu. Nacho fisenga hali, nimbura kuzenda wingiri mberurahave, igu izogwa muliku. Amari ramfise, na tongo ya rafise, awosi tuwaji mutabira, inyarugusu, induta, mtenderi. Tuko wakufati yugu vjuhanda ti oya, na homuja koronara tezi. Subira mu Burundi yuwe niriho izobumba ibibazo cyane turaye ubusari umusitarusa mbere tukizigari utariye nabana
hejuru y'imibereho mibi azigura ko nabana biwe bahora biga badashobora kuja gutangura umwaka w'ishure muri uku kwezi nk'abandi
nta numwe yiga ntacyo mfise no bariranya kubaho cyose biri ngaho nuka mukoka nta numwe yiga baraha ni forme sifise cyo bajya sifise ni isuka njye shingero ngiye ndayitsanura bibiri ndabirose mwe nemvuga ati ntegure 2008 byinzu kugira ngo nanye ninzu ntamfate nta mwana numwe nuko korode ntazogenda kwishura ubu ntazoyiga kuko ntacyo mvise kuko yuwe ni niyo yahora ibimvaje nkiri mutandari renusi yaragaze mu mwaka gatanu dede yaragaze mu ya kabiri mami yaragaze mu windwi nije mu wicenda bafashe
Pierre Nyande kura umuryango w'abana batandatu nawe yaramaze imyaka 36 mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania nyene nawe navuga ko atagira haki ku musaya
tuko sinzu ntagudusakazo ntaki biti navyo bizabyara heze n'ukuri nk'ivyo baduhaye byo bizabyara heze no kuvuga ubunyene kugira umuntu age abeho mpaka ni kugipande cy'umuntu kugenda kugira ngo arabeke ntiyobaho niko bya bindi by'ubwubako bica bitu nanitse yego kwera nyene turahanzwe ahubwo turakeneye udufashanyo kabisa
Nestor Menyimana umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi yemeza ko minsi ya vuba hagiye kubakwa igwati izoshirwamo abatagira amatongo bahungukiramwo
twarahimirije n'abasanzwe bafasha muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi no guzishikana mu byazo imigambi minini minini bayikorere mu bijanye no kubaka amazu y'ibigwati tugashiramwo barundi bahungutse badafite amikoro aha hariho umugambi uhambaye wo kwegeranya uburyo ukurikiranwa ku rwego rwo hejuru n'ishyirahamwe mpuzamakungu hasere hamwe na PNUD hamwe rero na leta ivuba twaramaze kuraba intara zifise ibibanza byagutse tuheramwo mu minsi iza tuzotangira kubaka ayo mazu kugira abantu bahunguka batagiraho bashikira batagira naho bakika umusaya bashobore kuronka bakika umusaya
ariko kubaka ibigwati ntibigura ingorane zose nkuko Pendo nimenya yahungutse ya Vitabora mwaka w'2008 akajanwa mu igwati cy'amahoro cyanya kigamuri butagahanzwa intara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi aziganije urya Amerika
kabaye gushyira bwishi nkana umwe yitse bahise amashuri biza muri Tanzania bashise mu ya kabiri tubahungu mukuru nkihakiri utangura kujya ndabora rubusa kabiri hanyuma ngo bani hakiri zo kumenya ati isomwa igiharuro n'umuntu akuze atagira ntabwo ntabakimana reka nta mpuzo mufise nta kalamu nta madaftari nta makaye nta cyo kujya hasa nimo ndagutangura byihe umwana ashonje ari mu ishule agenda guhunira kubera icyo nzara yego
kodereye mana yakiza hagarara imbere y'amategeko ishyirahamwe ya fabu rihurikiyemo abakenyezi bahungutse ahanura ko afasha bose mu gusubiza muzaba baziteshejwe bogiye intumbero rimwe ituma badasanga bariko bakora ibintu bimwe kugira abatabare benshi bashoboka
abantu bose bitwa ko bariko barakora mu guhungura abahunze barakwiye kuja hamwe bakagira programme cyanke indinganizo yumvikanywe ko kugira ngo bose bakorere hamwe ntibarundane uruhande rumwe cyanke ngo bakore umugambi umwe ari bangahe ariko bashize hamwe ubwo buryo bwoshobora kugira icyo bufashije n'abo bantu bagafashwa biboneka
impunzi z'abarundi zikibarizwa mu bihugu by'akarere ni 2774 birenga mu gihe bamaze gutahuka kuva mu mwaka w'2017 barenga 169 nk'uko ibiharuro by'igisata cya onu iyo cyita impunzi ya SR zo mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka bizerekana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Shuti zizwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusubiye mu Rwanda mu irushanwa rya Afrobasket ririmo kubera I Kigali, amakipe ane azakina kimwe cya kabiri kirangiza amaze kumenyekana. Umunyamakuru wacu wakurikiranye imikino Jean-Claude Munyandinda nibyo tugezaho.
Muri Kigali Arena Iremera irushanwa rya Afrobasket rirakomeje. Kuri uyu wa kane nibwo harangiye imikino ya kimwe cya kane kirangiza. Guhera saa 9 z'igicamunsi ku isaha ya Kigali, ikipe ya Tunisia yahuye na Sudani y'Epfo. Aya makipe yatangiye kubana ku buryo uduce tubiri twa mbere twarangiye banganya amanota 40-40, ari nako umutoza w'ikipe ya Sudani y'Epfo Luol Deng abwira abakinnyi be ko badakwiye kugira ubwoba imbere y'igihangange Tunisia, ndetse ko bafite ubushobozi bwo kuyihangamura nk'uko Dawudi yatsinze Goliyati. Mu gace ka gatatu ndetse na ka kane, ikipe ya Tunisia yerekanye ko ari inkazi, cyane cyane ko ari nayo ifite igikombe cya Afrobasket giheruka. Umukino urangira itsinze Sudani y'Epfo amanota 80-65. Mu mukino wundi watangiye saa 12 z'umugoroba, ikipe ya Cape Verde yakuyemo Uganda itsinze amanota 79-71. Cape Verde ishimangira ko kuba yararangije iyo itsinda rya mbere bitari impanuka. Kwa gatatu w'iki cyumweru, mu yindi mikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza, ikipe y'igihugu ya Senegal yakuyemo Angola itsinze amanota 79-78. Cote d'Ivoire nayo isezerera Guinea nyuma yo kuyitsinda amanota 98-50. Kuri uyu wa gatanu hateganyijwe akaruhuko. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri irushanwa rya Afrobasket iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu, aho Senegal izakina na Cote d'Ivoire guhera saa 9 z'icamunsi, hanyuma saa 12 z'umugoroba Tunisia ikazacakirana n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde. Mu gusoza, duterera akajisho umupira w'amaguru, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuwa gatatu yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Mali igitego kimwe ku busa mu mujyi wa Agadir muri Maroc. Icyo gitego cyabonetse ku minota 19 y'igice cya mbere gitsinzwe na Adama Traore. Muri uyu mukino kandi ikipe y'igihugu ya Mali yabonye penaliti umunyezamu w'Amavubi Emery ivuye kure ayikuramo. Uyu mukino ni umwe itsinda rya gatanu mu majonjoro mu matsinda hagamijwe gushaka amatike yo guhagararira Afurika mu gikombe cy'isi muri Qatar umwaka utaha. Kuri uyu wa kane muri iryo tsinda rya gatanu, Kenya yanganyije na Uganda ubusa ku busa I Nairobi. Kuri iki cyumweru kuri stade ya Kigali I Nyamirambo, abasore b'Amavubi bazajya mu mitsi na Harambee Stars ya Kenya mu mukino w'umunsi wa kabiri w'aya majonjoro mu matsinda. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Inshuti zacu, naha aya makuru ahumurije, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.